mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze, muri kumwe natwe mu biganiro vya no genekerezo rya kabiri ukwezi kwa munani muri 2018. Hano muri studio ndwi muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muva ku mirongo migufi ya shortwave kwa ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ya radio mukunda ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nijambo buramatari w'intara ya Kigoma yashikije impunzi z'abarundi zahungiye mu kambi ya Nduta iri muri Tanzania aho yazigendera ku igenekerezo rya 25 kwezi kw'indwi uno mwaka. Yahamagariye abarundi bari muri iyo kambi gutahuka. Buramatari Emmanuel Maganga majambo yiwe yagize ati: "Ndugure twa mugina nimba mwibuka neza mwaka uheze perezida wa Tanzania yahuye na mugenzi we w'u Burundi Ngara bumvikana ku gihe cyo gusubira mu gihugu kigeze ndugaye twa mugina." Bamwe mu mpunzi n'amashami adakiranira ibyicaro vya politiki maze kumva ayo majambo baseruye amakenga bemeza ko Tanzania igiye kubirukana. Tumwe mu turorero batanga bafata nk'imenyetso sindamusiga ni ugarwa ry'amasoko basumiramwo kudahabwa impusha zo gusohoka kurondera udukwi babona umengani bumwe mu buryo bwo komoreshwa inzara iterabwoba bo babarakorerwa uko bukeye uko bwije n'ingendo zitandukanye zikogwa kuva mu 2016 zigamije kubahamagarira gutaha. Mugisha miryawo ni ugita impunzi ku isi RCR ryatangaje mu mpera z'ukwa gatandatu ku impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ziharurwa mu 237 abatari bake bibaza kazoza bakakabura kuri izo mpunzi. Mu kiganiro muri sanga cuno munsi twe twifuje guha ijambo y'umwihariko impunzi ziri muri Tanzania ariko ku munota wa nyuma n'abari bemeye kuvuga batubwira ko kumvo z'umutekano bidashoboka ko babana natwe. Imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina turahera ku kiganiro mugenzi wacu mu gisata c'igiswahili Mary Mgawe yagiranye na buramatari w'intara ya Kigoma Emmanuel Maganga. Emmanuel yasuye mu kirundi na mugenzi wacu Pia Claver Niyonkuru atangura yishura ikibazo c'ico leta ya Tanzania iri kwirakora kuvyerekeye gutahukana impunzi z'abarundi.
Ya utaratibu wa msingi ni kuwahimiza wakimbizi wenyewe waweze kujiandikisha kwa hiyo.
Igikuru kiriko kirakogwa no guhimiriza izo mpunzi kugira ngo zitahuke kugushaka kwazo. Ico naco n'igikorwa cavuye mu nama nyabutatu igizwe na Tanzania, Burundi na HCR kugira ngo tubagendere mu makambi hama tubahimirize kwiandikisha ngo basubiri wabo.
Imiza wajiandikishe tayari kurejea kwa hiari.
Na endapo kama kuna wakimbizi ambao hawatakuwa
mugihe hoba hari abatarashaka gutaha bizogenda gute? Bazoguma baba ngaho bafashwa na Tanzania
na kudumiwa na Tanzania kama ilivyokuwa awali?
Hilo siwezi kulisemea kwa sasa.
Icho sishobora kukivuga ko ariko impunzi gumara impunzi hanyuma gutahuka bivana nawe nyene amaze kubona ko iyo yavuye umutekano wagarutse uti ni giki kizokurikira abandi bamaze gutahuka ubu ntacho nakubwira.
Kuna baadhi ya wakimbizi ambao tumezungumza nao hapo Kigoma wanaonesha nia kusema kwamba hali ya
hari bamwe mu mpunzi twavuganye aho Kigoma bavuga ko ibya politike iwabo bitarakemuka kugira batahuke ikindi kandi nibiganiro bitarahera. Sinzi ko ivyo mwoba mwarabivuganye mu nama nyabutatu.
Sijui katika makubaliano ya pande hizi tatu hilo mliliangalia?
Hilo tumelitazama na bahati hayo mazungumzo ya mwisho yalifanyika Bujumbura Burundi.
Ivyo twarabivuganye kandi inama ya nyuma yabereye Bujumbura hanyuma harabaye n'amatora y'ibyirizwa shingiro yabaye mu mahoro. Twabonye rero nka leta ya Tanzania ko mu Burundi ibintu byasubiye mu buryo, gusa n'ubundi umuntu niwe abona ko atekaniwe mu mutima. Aho twebe duca tureka izo mpunzi zigafata ingingo zonyine, ababishaka tuzobatahana. Ikindi, nyuma y'urugendo rwanje rw'iminsi ibiri mu makambi y'impunzi, imiryango 300 iramaze kwiyandikisha ngo yitahire. Hari n'abandi bamaze kwiyandikisha benshi, hamerewe n'imiryango irenga 38 imaze gutahukanwa mu Burundi.
Na izi 38,000 ambazo zimerejea zilianza kurejea mwaka huu ama mwaka
jana? Umwaka canke ku mwaka uheze?
Hapana, walianza kurejea mwaka
jana. Batanguye gutahukanwa mu Burundi kuva ku mwaka uheze.
Karibuni kati ya marais wawili wa Burundi na wa Tanzania katika eneo la Ngara kama sikosei. Na
harabaye kandi nama hagati y'abakuru b'ibihugu bya Tanzania no Burundi ingara nimba ntihenze, basabye ko impunzi zotahuka. Bamwe rero bibaza ko bifitaniye isano no gushaka kubatahukana biriko birakomeza.
Kama hii na ushawishi wowote?
Kwa kweli, baada ya huo mkutano na rais alipotoka Ngara alipita Kigoma kwa ziara ya siku 5.
Mu byukuri bamaze kuvana umukuru igihugu cacu yaragendeye Kigoma nk'iminsi 5. Hamadu tegeka ko twobwira impunzi ngo zitahuke ku gushaka kwazo, kandi tubibaza ko hari n'abandi baguma biyongera kuri ico gitigiri kugira ngo batahe bashike barima, kuko n'imvura yatanguye kugwa
ambazo nanga mwezi wa 9 ili wakaanzishe kilimo kitakachowezesha kuwa na chakula makani.
Na kuna hii tuma ambayo wanaitoa wakimbizi kwamba wamepigwa marufuku kufanya biashara, na katika baadhi
haini kindi cho kubabuza gukora urudandazwa ubwo ari bwo bwose mu ikambi. Bamwe mu banyamategeko twavuganye bemeza ko hari amategeko adatomoye neza. Mwebwe mubibona gute? Baravyemerewe cyane?
Niangaliaje swala la biashara, wanaruhusiwa kufanya biashara wakiwa kambini au hapana?
Kimsingi ninavyofahamu mimi hawaruhusiwi kufanya biashara kwa sababu mkimbizi.
Icyo nzige kuri nuko atavyo bemerewe kuko impunzi ntiriha ikori, kandi mu bisanzwe abadandaza bose bategezwa kuri ikori. Ariko ico twabonye nuko bari batanguye gukora utondo duto duto dusanzwe two kwibeshaho mu makambi. Yamara harabandi nabo bagiye mu byo gukora udandazwa rukomeye nk'abadandaza inzoga amakazi ya 200, 300. Ico twakoze ejo bundi nuko twahagaritse ibyo kudandaza ibintu byinshi, dusigaza nk'ibitunguru, imboga n'utundi kugira ngo bashobore kwigurira utwo badafashishwa na PAM.
Kununua vitu ambavyo World Food Program hawawapatii moja kwa moja.
Na wakazi wa pembezoni pale karibia na makambi wamekuwa
hari na Tanzania baba iruhande ya makambi bavuga ko hari ubugizi bwa nabi bukogwa n'impunzi. Vyo bari vyo?
Ye, kuna ukweli ndani yake?
Ukweli unakuwepo kwa sababu sisi Tanzania kwa
kweli harimo kuri, kuko twebwe nta muntu asanzwe atunga inkoho. Kwere bugezi bwa nabi bukoreshwa inkoho n'ibindi bikoresho bya gisirikare, duca twibaza ko bikogwa n'impunzi canke abandi boba binjiye mu nzira zitazwi mu makambi
au watu walioingia kwa mazingira ya haramu, tunaita wahamiaji haramu.
Kwa maana hiyo sasa hivi huu taratibu matarajio yenu,
nibaza ko ico gikogwa cyo kubatahukana kizotwara igihe kingana gute kugira ngo abo bavyifuza babe batashe?
Wao wamekwisha kamilika kurejea kabisa?
Tumejiwekea kwa kweli ikifika Disemba mwaka huu
tukiyaye gushika mu kwezi kw'12 kugira ngo tube twatahukanye abo bose babyifuza. Hanyuma abo bandi batarabishaka nkuko wabivuze mu ntango, ibyabo ntabyo navuga ubu.
Hatima yao siwezi kuisema sasa hivi.
Naje kuna utaratibu wote utakaofanyika kufunga
makambi
ya Kigoma,
makambi ari Kigoma canka abandi mu bimorira handi?
Hilo sasa ni swala la kisekta.
Icyo ni kibazo cyo kwicugwa n'abandi bankuriya mu butegetsi hamwe no mu bushiranganje butandukanye.
Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu nawe cha Tanzania ku ruhande rwiwe Kangi Lugola we asanga kugumana impunzi z'abarundi ari ukwigumiza ko umuzigo, na majambo yiwe mu kiganiro na mugenzi wacu mu gisata c'igiswahili Kenneth Bwile. Lugola yamusiguriye ko umutekano wagarutse mu Burundi. Amajwi we n'ubu yasubiwemo na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Nchi ya Burundi sasa hivi imetulia kiusalama, kiamani, na tumefika pala.
Igihugu cy'u Burundi ubu kiratekanye mu mahoro n'umutekano, tugezaho rero impunzi zivyifuza ziyandikisha natwe tukazifasha gutahuka kuko zibyishakiye. Twareteguye kandi n'ingengo zose zarafashwe kugira ngo bigende neza. Abataba mu makambi basubizweyo kugira nabo biyandikishe. Urumva rero Tanzania yabahaye ndaro yikorera uwo muzigo, ariko babonye ko hageze ko bataha nibitahire.
Urizika kwamba wakimbizi walio hiari kurudi makwao kwa hiari yao sasa waweze kurejea.
Unapozungumzia kwamba serikali ya Tanzania imekuwa na mzigo wa kuweza
kuvuze ko ari muzigo hamukavuga kandi ko bashaka gutahuka, bisigura ko uwo muzigo wabaye munini ukaremera Tanzania cyane.
Kali waondoke ama mzigo wa hiari?
Hapana, sisi kuwa na wakimbizi
oya namba kuba twari dufite impunzi dutunze si bibi, kandi twebwe twamatwakira impunzi no kuzitunga nta narimwe turazirukana, ariko bashatse gutaha suko twaremerewe n'uwo muzigo, ahubwo nuko bafashe ingingo, ariko n'abatarabishaka nta kibazo turacabakiriye.
Hawajahiari bado wana wasiwasi au bado tunao?
Zipo taarifa kwamba upande mwingine serikali ya Burundi inaonelea kwamba wakimbizi hawa wanasurutishwa japo kwa chini.
Hara makuru avuga ko Burundi bwo babo bifisemwo uruhara kugira impunzi zitahuke maze makunga abone ko ibintu byose bimeze neza. Byo bari muri ubwo buryo
nabosema inakuwa ni mikakati ipangwe warejee nyumbani.
Si kweli, hatuna mawasiliano.
Twebwe ntanzaniko zizwi twagiranye n'u Burundi kugira ngo tugondoze impunzi zabo gutahuka. Nimba iyo myidogo ihari twebwe ntayo tuzi kandi ntayo dufise.
Oyo hayo mararambiko kama yapo sisi hatuna.
Kwa kawaida serikali ya Tanzania imekuwa inatumia kiwango.
Ubisanzwe Tanzania yahurikoresha amafaranga ngana gute mu gutungiza impunzi
katika kushughulikia hawa wakimbizi?
Kiwango cha fedha hiki ni swala la takwimu na mazingira niliyopo, si rahisi sana
kumenya igitigi cha amafaranga dukoresha. Ntibyoroshe kumenya neza ubu, ariko ni menshi. Dufashanye n'amashami impunza makungu nka za hashtag n'izindi, bisigura ko natwe dushiramo uburyo kugira ngo izo mpunzi zibeho neza.
Changamoto kubwa gani ambayo kubwa zaidi ambayo kwa wakati ambao mmekuwa mkiwa
nize ntamba bya canke ingorane izo mpunzi zari zibateye gushikaho muvuga ko ari muzigo kuri Tanzania?
Kweli umekuwa mzigo.
Changamoto ya kwanza ni kwamba mazingira hasa ya
intamba myambere nuko none bidukikije ibiti n'amashamba biguma bicibwa. Ikindi naco nuko bama batorotse mu makambi tukabarondera, kumbure nta numenya ivyo baba bagiyemwo ko atari ivyo guhungabanya umutekano. Hamakane n'uburyo dukoresha mu kubabeshaho neza no kubatunga n'ibindi byinshi bitwara uburyo buja mu mpunzi. Ibyo byose ni intambamye.
Izi zote ni changamoto.
Bakoze bagenzi bacu batandukanye ku majwi badutunganije mushikiranganje intare hagati mu gihugu cha Tanzania, muhejeje kumva Kangi Lungula hamwe na buramatari w'intara ya Kigoma Emmanuel Maganga. Nuko rero twinjiye mu kiganiro nyezina aho mutumire aza kudufasha guca irya nino kino kibazo ari umunyamategeko Maître Dieu Donné Bashirahishize haramutwuruna ni Kavibe rurikiyemwo abashingwa manza biyemeje kuburanira Abarundi bakorewe ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Kavibe iri mashira hamwe heruka kwitura umuryango umwe bwa Afrika igisata kirabivy'impunzi asaba kwico kibazo kitofatwa minenegwe. Maître Bashirahishize mwakoze kwitaba ubutubire bw'ijuru rya Amerika muri isanga y'ino munsi mwisange hamadusangira ijambo.
Mwakoze namwe kudutumira. Icyo navuga nuko Jokete ni byanditswe na Kavibe gusa na mashirahamwe 18. Kavibe ni bimwe muraga
yego abdi mu mashirahamwe yaganditse. Murakoze cyane gose. Hama Maître Bashahishize, mwumvise amajambo atandukanye y'abategetse mu gihugu cha Tanzania begwa ahanini ni kibazo c'impunzi. Ico bagona kuri ico kibazo mwituye umuryango wa Afrika, mufatishe gute ayo majambo naje abahumuriza cyane?
Murakoze. Kintu cya mbere umuntu yohera ko no gushimira ibihugu byigoye bikakira impunzi ziriko ziraturatuzwa mu Burundi guhera mu 2015, ariko umuntu akabasaba yuko batodebukirwa. Impunzi kugira ngo itahuke ntibiva ku masezerano yabaye hagati y'igihugu impunzi zahunze n'igihugu cyabakiriye, ntibiva no ku itegeko ry'igihugu cyakiriye izo mpunzi. mugihe igihugu kibonye yuko abantu cakiriye babaye umutwaro munini amategeko cyane cyane nk'itegeko ibihugu byo muri Afrika byateye ku mukono itariki 28 z'ukwindi muri 1969 bumvikanye ko icyo gihugu gishyeza kigashikiriza ikibazo mu muryango w'ubumwe bwa Afrika kavuga ati mirira mate canke mumfashe ingene izi mpunzi ndazibesha rero amajambo numvise ubwa mbere novuga yuko agaragaza neza yuko leta y'u Burundi igerageza hasi hejuru kugira ngo izo mpunzi zitahuke kugira ngo leta y'u Burundi igerageze gutahura impunzi tukugenda kuzitera igitsure tuguca kuri Tanzania ngo ikoreshe ubugenzi bafitaniye kugira ngo babacure ku ngumu ese botangura bakakirwanisho izo mbonera kure zatumye bahunga ese bohagarika imyimenyerezo ya gisirikare ikogwa mu ntara zitandukanye
maitre uno munsi muze kuntunga
Tanzania amahoro bayapimishije muri make ibyo bavuga hariho ibidahuye koko n'amajambo bavugiye mu makambi y'impunzi hanyuma ariko bo nyine ugerageje kubumviriza bikagaragaza yuko hari ikintu bafunditse na leta y'u Burundi kugira bayifashe ihenda amakongo ku bintu bigenda neza ko birade naho ibintu bikiyangaye nk'uko bigaragara mu maraporo atandukanye cyangwa n'amashyirahamwe ya ONU
murakoze cyane muze kuntunga mugabo nk'uruhande rutahari ntiturutsebe kuko rutaza kuronka umwanya wo kwisigura muri kino kiganiro nyine ariko twibande kuri ibyo by'impunzi muti uko tubibona muri ayo majambo turabona umenga leta ya Tanzania iri kwirakorera ikucono kwita mu kwaha k'ubutegetsi bw'ibujumbura bushaka ko impunzi zitahuka aho mwotanga nk'uturorero twerekana neza yuko uyo mugambi wo gutahukana impunzi ari umugambi uri kusunikwa na leta y'u Burundi n'inkahe
mu ijambo umukuru w'intara ya Kigoma yashikirije induta kandi n'ubu bariko baramubaza yabisubiyemo yavuze ati igihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi agendera umukuru w'igihugu wa Tanzania bapfunditse ko ageze ku impunzi urumva icyo ni cya mbere wenyine yivuga hanyuma umukuru w'intara ya Kigoma yanavuze ati hari n'inama zabereye i Bujumbura atari n'inama iheruka kubera ingara ejo bundi ati rero duca tugerageza kubigisha kugira ngo batahe vuba hanyuma nko kumva nk'igihugu cya Tanzania gisanzwe kiriko kirafasha kugira hatunganywe ibiganiro byo guhuza Abarundi igihugu kizi neza yuko mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko bari bavuze ko ibwirizwa nshingiro n'amasezerano y'Arusha bidakomakomwa mu kwezi kwa gatanu agasenyurwa abantu bakicwa kuko mu kwezi kwa gatanu konyine hapfuye abantu bashika 57 nkoreye ndavye nka raporo yari igiteka yo mu kwezi kwa gatanu umuntu nk'umutegetsi wo muri Tanzania agaheza agasubiramwo ibivugwa na leta y'u Burundi gusa ntibarabikete byanditswe n'umukuru w'ubumwe bwa Afurika umukuru wa Commission de l'Union Africaine aho yavuga ati ibintu biriko biraba biteye ku biri n'amategeko Tanzania yarumva aho abahanuzi bakuru babaye abahanuzi bakuru mu butegetsi bw'u Burundi bavuga bati umuntu w'umukeba no kumushyira isi zikamurya urumva babanje kumwica ibyo byose Tanzania ntiraba amaraporo ya ONU ntiraba amaraporo ava muri Union Africaine ava ahantu hatandukanye imanza zitandukanye z'ama ziriko ziraburanwa mu Burundi kubera ziburanwa mu masentare yo muri Afurika y'Ubuseruko kubera ihunyangwa ry'amategeko Tanzania ibyo byose ikabyibagiza ikavuga iti warahuye na perezida w'u Burundi yavuze ko amahoro ariho rero ariho rero muri make niba Tanzania n'uburenganzira bwayo bwo kwifasha leta y'u Burundi n'uko igerageza kwerekana ko ibintu bimeze neza ariko bokundanira ku kindi ntibokundanira ku mpunzi kuko amategeko Tanzania ateko umukono itariki 12 z'ukwa gatanu 1964 nk'amasezerano mpuzamakungu avuga ibijyanye na statut de refuge Tanzania yaremeye yuko ata muntu ishira ku igitugu kugira ngo asubire mu gihugu yahunze aho ubuzima bwiwe bushobora kumererwa nabi
murakoze cyane turaza ku
rero bigaragaza yuko Tanzania mu kubikora bumvije n'amajambo yavugiye mu makambi y'impunzi aho bavuga bati nko ku munota wa 40 w'amajwi yavugiwe nduta yaravuga ati hazogera igihe dufata izindi ngingo ukuguma ngaha ntibishoboka urumva rero nicyo gituma amashyirahamwe turimwo twagerageje gutera kamo umuryango w'ubumwe bwa Afurika kugira ngo begere Tanzania bibaye ngombwa bashyireho n'umugwi wogira amasohoro Tanzania bisunike abo Barundi bashobora kwicuma
ego metre ku bwanyu rero muvuga muti ivyo Tanzania nubwo hariho abibaza canke abo bategetse nyene batadudurira ko bavuga bati twebwe naho bariko baravuga ko turiko turabirukana ntituriko turabirukana hariko hazogenda abashaka mugaba badashaka nabo nyene nibukebuke tuzora turabasigura umugambi mwe muhagazaho nyene muvuga muti igihugu ca Tanzania kirirukanye impunzi z'abarundi
umuntu jewe ndabivuga umuntu yumviriza impunzi abahunze ni bene wacu abahunze n'abantu twiganye ayo majwi bariko baravuga mu makambi y'impunzi barabiduha nako bamenyesha makuru nawe ayo majwi nshobora kuyakurumbikira ni wumviriza ayo majwi uwo mukuru w'intara ya Kigoma aravuga ati abarundi umukuru w'igihugu cya Tanzania yaravuze ko mutazosubira kuroga ubwenegihugu bwa Tanzania kandi abanyekongo bonyene niyo bagifite akaryo kuko baronka n'ikindi gihugu kibakira no mugihe mwobona yuko igihugu kibakira cyo bita resettlement no kuvuga ati abarundi mwebwe ntimurimwo kuri
ikigo
abanyekongo gusa agasubira ati inzira yonyine mufite niyo gutaha yaranongeye ko ati mugihe mutogenda kugushaka izindi ngingo zizofatwa kandi nubwo bariko baramubaza yavuze ati hariho ingingo zindi zishobora gufatwa ziri ku rwego jewe rundenge ariko usubiye ukumviriza nkaho nari ndababwiye ku munota wa 40 hariho impunzi yavuze ati ejo nahungiye ngaha guhera mu 72 Tanzania yamye ari umubyeyi none ubu ho ntimwoguma mudufasha tukaguma aha mugihe tutaratunganirwa ngo dusubire i Burundi inyishu yamuhaye naho atadudubiye ko arumva neza yuko avuga ati ibishoboka yuko muguma ngaha
urakoze cyane rwose metre
kubona bariko bamera nk'abasubira inyuma bakanareka no bakamera nk'ababideha kibaza yuko bariko bariko bitagashe ariko ni ibintu bitarekuriwe n'amategeko twizera yuko bitazoba ari nacyo gituma dutabaza kugira ngo ubwo buzima bwiza mpunzi bukingirwe
duhiriwe duhishije metre
zahunze zisubira zahungutse zitwa ko zabishaka ariko kubera ziriko zirahirwa bazirasubira muri ayo makambi
urakoze murakoze cyane rwose metre
umuntu nk'uyo rero ngo bamusubizeyo ku nguvu urumva yuko
murakoze metre bashahishije duhiriwe duhishije ko muri mu nyamategeko muraza no kuduha akanya mutusesangure mutubwire ica amategeko avuga mu bihe nk'ivyo kandi muri n'impunzi ngira ngo ibera ngaho muri Tanzania mubikurikiranira hagufi ariko mudutunge tubanze twakira bari ku murongo kuko ari benshi bashaka kugira ico babajije canke ico baterera turahera kuri Serge Ikaze ku ijuru rya Amerika
halo ndabahaye mwaramutse abo ku ijuru rya Amerika
mwaramutse Serge aho uherereye hamuduge ku ijambo
ukuri ni muri komune matana mu ntara ya Bururi
turiko turakumva duga ku ijambo Serge
yego nago bavuge ku cyereke bya mpunzi zigoreye muri Tanzania ahubwo ndiko ndasaba zero ku bwanjye ni uko boza mu kigo cy'amavukiro hari amahoro ni mu kigo cyaro cy'amavukiro haja ubwa mbere nasebye ko icyo navuga ko muri bene gihugu w'u Burundi halo
turiko turakumva duga ku ijambo Serge
yaragore inyuma y'igihugu cyabo cy'amavukire kuko rero icyo dusaba ko abarundi bene wacu nibaje bareke kwagaganya abari muri Tanzania bagira mu Burundi turangure imirimo hamwe mugabo hari ubufisho yagiriza kuri leta y'u Burundi iyo barakosibye iyo baratumuye sininziriye leta y'u Burundi ngo nayivugire cyane ngo ninziri ndani yoza agasaba ikigongwe abo iyo baratumuye ko abatatumuye ko nabo abatatumuye nabo boza kandi bama basigunzi zarubizi
ugira umunsi urakoze urakoze ubwira umunsi mwiza ngaho matana mu ntara ya Bururi turase kandi na terera ku murongo terera ikaze ku ijuru rya Amerika
Mwiriwe.
Uherereye he hamuduge ku ijambo?
Ndi mu Rwanda mu karere ka
Kayonza.
Mhm. Cyana girango nerere cyangwa gitekereza.
Mhm.
Ndabona iyo umuntu iyo ahita na umuntu hitamo kwitwa imunzi ngo atiwe ngo agende mu kindi gihugu.
Mhm.
Uko burya bari impamvu kandi nanone buryo umuntu iyo yahunze kugira ngo uzajye kumwumvisha yuko icyo yahunze cyarangiye biba ari ibintu bikomeye cyane. Kuko na kitanga nk'uburyo mvuge nahunze bamunganye afite imyaka imwe imyaka itatu tujya mu gihugu cya Tanzania. Halo,
turiko turakumva terera duga ku ijambo.
Tujya mu gihugu cya Tanzania ubwo tubaza Kigoma na Zangara yose.
Mm-hmm.
Ako narindi umwana sinarinzi byari byarabaye ariko bavugaga gutahuka nkumva ubwo baburanyishe.
Mm-hmm.
Yako nagira ngo na abategetsi ba Tanzania bashinze impunzi nimba babyumva nibura bagakwiye gufata wenda nk'impunzi zimwe zikagera mu gihugu cyabo.
Mm-hmm.
Bakareba uko umutekano yifashe.
Mm.
Aho kugira ngo bazitware igihiriri gutyo ari ukubirukana, kuko burya hari ibintu impunzi bitakaza byinshi, kandi iyo umuntu amaze ahantu imyaka niyo y'imyaka icumi cyangwa itanu burya hari ibikorwa aba yarahakoreye kandi abasubiye inyuma.
Urakoze cyane nawe terangaho mu gihugu cy'u Rwanda, ugira umunsi mwiza. Ego, metre murumvise ivyumviro vya Serge hamwe na Terera, sinzi ko mufise ico mubivugako.
Ego, murakoze. Mhm. Kino nagomba kuvuga ku bintu Serge yavuze. Nta muntu n'umwe anezerwa no kuba impunzi.
Mhm.
Kuko umuryango ugatutwawe, ugata igihugu ca ukunda.
Mhm.
Umuntu abita kubera kunyaga amagara.
Mhm.
Uhagarare matana nibaze nibaze. Umuntu yaca yibaza ati mbega icyo bahunze cyaraheze.
Mm-hmm.
Bahunze gutotezwa, bahunze ko bagira ibyiyumviro byabo.
Mm-hmm.
Mbega uno munsi umuntu akiyumvira nk'umugambi uri ku butegetsi aratunganira Uburundi aba namba. Narabibonye ejo bundi mu kwa gatanu, umuntu yari kubera gusa kubera yumvira ko ashobora kwigisha kuvuga oya agafungwa, abandi bakanyuruzwa bakicwa. Bega uwo ni wo mutekano niyo mahoro y'umusese karafise avuga ko Burundi bufise. Aho rero ni ukuraba neza mbega icatumye impunzi zihunga ni igiki.
Mm-hmm.
Mbega umuzi w'ikibazo warakemura abanamba, kuko gushika n'ubu murumva ko mu kwezi k'umunani mu kwezi k'icenda umuhuza mu biganiro by'abarundi avuga ati ingorane ziracariho, reka tugerageze turabe yuko abarundi bo kwicarana kugira ngo ikibazo gitore umuti. Igiteye rero amakenga n'ukuntu igihugu cya Tanzania aricyo cakira ibyo biganiro, igihugu cya Nyerere yagerageje gufasha mu myaka yahera, igihugu kirimwo Benjamin Mkapa ari wahuza abo barundi azi ko ibibazo byamunaniye gutorera umuti aheze imyaka itatu bitwa ngo bariko batunganya ibiganiro bidashika ibiganiro mengo ni ikinamico unogonza akavuga ati ni mutahe ivyo biganiro byitwa ngo biri mu nzu. Rero kuri iki cya Serge ni icyumviro ciza cyo kuvuga ati ni mutahe, ariko sinibaza wewe ni wenyine ko ashobora guhumura izi mpunzi zose ngo zitahe. Hanyuma hari n'ibyo yavuze ngo basabe ikigongo hari icyo bacumuye. Iki kintu bacumuye abenshi ni uko bari bafite ibyiyumviro bitandukanye n'ibya Leta, icyo nacyo si igicumuro
ahubwo
yuko Leta y'u Burundi igerageza kwakira abandi ikabemera ikemera yuko abantu bose badategereza kwiyumvira.
Murakoze cane gose maitre
rera nawe icyo avuze. Mm-hmm. Nta kinini hano bivuga ko n'impanuro, icyo navuga gusa ni uko ibyo by'abantu bagenda kuraba mu gihugu ingene hameze bagasubira inyuma ntibambe, wahubwo abenshi bagiye kuraba basubiye guhigwa buhongo basubira mu buhungiro, hari n'abashika mu bahungutse bakicwa. Rero abarundi bakeneye gutabumvisa bumva ko batunganiwe ni byiza, ariko ntihagire umuntu bashira ko igitugu, ntihagire uwo batera ubwoba ngo bamutware ku nguvu bagiye kumushobora kwicuma.
Murakoze Maitre Dieudonne Bashirahishize, Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuko turagaruka ukibazo c'impunzi z'abarundi bari muri Tanzania, bavuga yuko bariko birukanwa muri ico gihugu kuko amakambi yabo aho bari batanga n'uturere tumwe tumwe bakemeza ko amasoko yabo bahawe gucika ku igenekerezo rya 15 akaba yugawe n'ibindi n'ibindi. Turafise kandi Isa ku murongo wa telefone. Isa, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Ndabumva.
Yego, aho uherereye hamuduge ku ijambo.
Bon, je ndi mu gisagara cya Ngozi.
Mhm.
Ijambo rono duga ko muri rusangi hariko haravugwa guhunguka. Iyo uri kurumva robe n'abanyu ariko barahunguka harimo n'inshuti rwose urumva nayo ntibyo reka kugenda bitakuryoheye. Muri rusange urabye ibintu bijya niyo byazananye nibaza umuntu w'umurundi akunda igihugu ko yahunguka bo agatsi karageza kaza tukaronderera hamwe
ariko uko guhunguka uri kuravuga nuko bariko bavuga ko bariko bahungukanwa ku nguvu.
Oya nta urameza neza ko ariko barahunguka
bo barabivuga abari mu makambi baravyivugira isa
namu sinzi ko mu makambi bujya naho nyine bugira bye neza makambi biri kubiri ari
duka ku ijambo turakumva isa
bo bujya nta beshi kwijyana mu bari mu nkambi hariho nabo bagatiwe wahungika kubya ati je nabonye abandi biruse nayo ncandiruka
isa ntituza kukwemerera ko uza kuvuga ibyo udafitiye ibyemezo twavuze yuko atakwagirizanya kuza kuba mu muri kino kiganiro ko tuza kuguha tuza gutanga umuco ku bitandukanye urakoze kucimvuro cawe uti muri rusange impunzi zitahuka. Harakoze isa turafise kandi na Eric kundi murongo wa telefone. Eric ikaze ku jugi Amerika na wewe
ane
ego uherereye hehe ga Eric
neza na neza ndi mu kambi y'impunzi y'inyarugusu muri Tanzania.
Mhm.
Ego icyumviro cyanje no kuvuga inyifato ya leta ya Tanzania twebwe nk'impunzi nkajye ku ruhande rw'iwanjye reka mvuge ku ruhande rw'iwanjye novuga iri inyifato itangaje rwose.
Mhm.
Uko kuba wati umuntu akwituye ibibazo nk'ibi ubu kuri isi ya none tugeze ku isi y'amajyambere ku isi y'ibintu bigezweho ku buryo bw'uko ikintu cyose kibaye ahariho hose umuntu ahari hose aba ari karakimenya kuba rero bose bemeze yuko aribo bazi yuko umutekano wifashe neza kandi batazi icyo twahunze n'icyatumye tugihunga ni inyifato itangaje rwose. Kuko mu bisanzwe igihe twahunga nta muntu wa gisirikare wari uhanganye n'ubundi wa gisirikare ngo tuvuge ngo yari amasasu yari karavuga yumvise umutekano muke twahunze n'ubu uracyariho ni kujya nyene iyo igihugu gifite amahoro kuvuga yuko iyo atamigwi ibiri ya gisirikare ihanganye sio gisigura yuko igihugu gifite amahoro na nikimenyamenya igihugu cya Tanzania nyene nicyo kiriko kirategura ibyo biganiro biratangagire mu gihe wovuga ngo ndiko ndategura ibiganiro hagati y'abatavuga rumwe mu rwego rwose rwaruka ukavuga ngo ngo amahoro ni yose kandi wowe nyine ariko urategura ibiganiro kigurura kugira ngo urabe yuko abo bantu batavuga rumwe bose
bidahaye. Eric ko tugize Imana ukaba uri muri iyo kambi kuko abenshi batwaye twifuje ko tuza kubana batubwiye ko kumvuza umutekano bidashoboka ariko ko tukuronse reka cye tukubaza utubazo twari kubaza impunzi zitandukanye tuzironka ari nyinshi icukucifashe gute muri ayo makambi yanyu
kuhunguka mu bisanzwe. Inyuma y'inama zagiye zigirwa aha mu makambi atandukanye ni na leta Tanzania bamenyesha basigura neza yuko umutekano uriho mu gihugu cy'u Burundi yuko tubwirwa gutaha hadashobora kuba amakambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania mu gihe u Burundi burimo amahoro n'umutekano. Ubu aba impunzi baricaye baratekanye bararindiye igikurikira. Hari bamwe bamaze guca basohoka bafata ingingo zo guhunguka hari n'abandi kumburi bakirindiriye. Ariko muri rusangi hari ubwoba budasanzwe. Hari ubwoba budasanzwe ku buryo bw'uko bamwe uri kuvugana nabo bakubwira amatike bw'iyo babyara ibishoboka iyo abatwara abantu dufite inzira dushobora gucamwo tuvuye muri iki gihugu tukara ikindi gihugu duhungiramwo dushobora kutwakira kitakumvira ibibazo dufite kuko twe turazi icyo twahunze itarahera.
Hamaga Eric.
Nubwoba budasanzwe mu mpunzi kuko aho bicaye hose baguma biteze yuko bashobora guhungukanwa ku nguvu nk'uko byabaye mu 2012 bari bahungiye imusabira nabandi bari begeranije imusabira bavuye ku kindi kandi
hamaga Eric kazoza kanyu murabona kazobandanya gute ari nkamwe uwe mugambi ushikanywe murategekanya guca mukora iki byifashe gute mwari tuye RCR yabishuye kinimba mwarayituye
mu bisanzwe nta wovuga ngo kazoza kacu kariho cyangwa ngo turakabona uko iyo maze kuba warahunze kanyuma icyo wahunze uzi uko kitarahera bakubwiye ati ubutashye usubire mu nzira ni kintu kigoye urumva umuntu asigara abaho yiteze urupfu kujya ku muhungu abute ku ngoma ya Herodi urumva nta wahaiza ngo yemeze ngo turabona yuko kadoza kahari hanyuma ku bijyanye no gutanaho urumva batijyanye urumva ni fungu gutu bahita tukagenda umuntu akarindira nimba ari nk'ababishoboye amatasu mira harimo bamwe bamwe bataba bamaze gusa mu bindi bihugu aho bivugiwe aba kuko urazi ko abantu batanganya uburyo naho baba ari impunzi babishoboye harimo abaza bamaze gushika mu bindi bihugu bataba bamaze kujyabuka Tanzania bakise mu bindi bihugu hakaba n'abandi bavuga ati batakundi turi mu bigenzi reka twicare nibatujyana tuzogenda dupfuye nta kundi
hamaga Eric RCR icyo kibazo muramaze kukiganira nabo hama nabo bayobozi b'icyo gihugu nabo mukababwira aho muhagaze inyishu ziza zibagana zivuga iki muri mu ncamake uvuze muri make
ubundi twebwe nk'impunzi kiragoye yuko dutumbera hasere ngo tuvuge tuti nuku 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 ariko hasere nk'umubyeyi tuba twiteze yuko yojuhumurize kandi ikatubwira isa nk'iriri ariko kuvira ibyo bibaye nta jambo turaronka riguye muri hasere hanyuma na icyadutangaje nuko n'igihe ayo manama yaba haba harimo abaserukira hasere mugabo inama igatangura ikongera ikanahera uwiserukira hasere atajyambo ahawe ibyo rero bikatangaza kuko twebwe tuzi yuko nk'impunzi umubyeyi wa mbere dufise ari hasere kuko n'ubu buhungiro tuba dufise muri Tanzania ariyo hasere nyine iheze ikabudusabira ego
abategetsi ba Tanzania bobo barabaha akanya mukabiyaga ko mukabasigurira kuko mwe muravuga muti twebwe turumva hataragira ko dutaha hariho n'urundi ruhande ruvuga ati harageze twe turitahiye ivyo murabivugana na n'abategetsi ba Tanzania bakababwira iki
ubundi mu bisanzwe ikintu gihuza abantu bigatuma baganira ni nayo manama abagenda abahijya no hino atandukanye ariko nk'icyadutangaje muri izi nama bagiye bagira nta jambo batanga kubumvira izi nama ni ukuvuga yaba ari inama aza ashika abashikiriza icyamuzanye ahejeje agatage mwe namwe mugatamutaha ata kibazo kihabaye ata kibazo kibayemwo ngo mubaze akari ku mutima nawe abishure bisha tuguma mu matenga adasanzwe gushika ubu tuguma nyine tuko twumvirize ibinyamakuru bitandukanye kugira ngo twumvirize ko kumbure kugira uwidombora ngo atange umuco kuri icyo kibazo
urakoze cyane gose Eric ngaho muri Tanzania mu kambi ya Nduta kugira umunsi mwiza ijwi rya Amerika twemeye kuzokurikiranira hagufi vya kino kibazo tukazoza turababwira uko biko biregera imbere urakoze Eric Maître muratwihanganira gato imbere ko tugaruka kuca amategeko avuga tubanze twakire na neza ku murongo neza ikaze ku ijuru rya Amerika
Yego murakoze
wakoze kwihangana uherereye ga neza
ndi ngahe mu gisagara cya Bujumbura ni kineza
untungu mburanye yego nduga ku ijambo kineza intererano canke ikibazo
intererano nataka guhereza abo bantu ibaza no kugira abarinde bahunga bave mu gihugu bahunze ubwoba
kubwawe
nico gituma kubwanda ariko nico gituma n'ubu iyo bari babagiye guhunguka bafite ubwoba
halo turiko turakumva ineza kineza
turanyumva yego turanyumva rero kugira ngo umuti wa byose utogwe nuko abategetsi bo muri Tanzania nabo mu Burundi boza hamwe akemura icyo kibazo na hasere kuko hasere nise uruhara munini yatane kuko niyo iramu gita y'impunzi bakajya inama bakabyumvikana nandi abanyagihugu bobo bamumanye ibihuha bumva ubwoba kandi mu Burundi umutekano urahari niho gusa kubwanje ariko ndikonda kubwanje umutekano mu Burundi urahari kumbura ariko bagomba kubahungura kubera babona yuko igihugu ari nyabagendwa haruguruza n'uruza nta bantu turabona babafataje kuganda
urakoze ugira umusimi urakoze ugira umusimi za kineza turase kandi na Leopold kundi murongo wa telefone Leopold ikaze ku jugu ya Amerika Leopold uratwumva
ndabumva
ego aho herere ha muduge kwijambo ikibazo canke intererano
yewe no ndi ibujumbura mu carama muri make bijya bintu byumvise biza cyane ahubwo bwo ari kubaza bagafata ingingo yo kubagirisha inama hanyuma bakaraba ababyumva boshobora gutaha bakaba aribo baherekeza bakabazikana mu gihugu umutekano ntangere kuko umutekano uba mu mutima w'umuntu uwo bidashobokeye nabo bagaca babagomeza hariya ndetse bakabakuma babahindura n'ikambi bakabashyira ahandi hantu ubundi muri ino saha mu bisanzwe mu Burundi umutekano ino saha urahari yego kuko nta na hamwe hano haravuga ngo umutekano uzana wifashe neza gusa niyo nyine ubwoba bukiri mu bantu kubera nk'izi muntu aba yarabonye nayo ubundi gutaha nta kibazo nubwo bose ku nguvu biba byiza rero numva nibareke kubatahukana ku nguvu batahukane abo bishoboka abo bidashoboka nabo babarekeza hariya kuko kubari kubahohotera
urakoze ugira umunsi mwiza nawe Leopold ego maître Dieudonné Bashirahishize murumvise ivyumviro vya bamwe nabandi ariko tugaruke ubu rero kuca amategeko avuga amategeko buriya aravuga iki kuvyerekeye gutahukana impunzi no kwakira impunzi mu bihugu bitandukanye
murakoze cyane mbere yuko ndishika ngaho nagomba mu nkundi yambwira akajambo kamwe gusa mvuze kubyashikirijwe n'aba bantu bane ngire nze nkaga komantere gato
ego
akineza aravuga ati abantu bahunze ubwoba ntuze nayisa niho nk'uko ariko yabivuga akavuga ati amahoro ni yose nagomba menyesha abantu yuko amahoro si ukuvuga yuko ari ahantu amasase atarara arabumbikirwa mu bitaro amahoro ni mu gihe umuntu wese afise uburenganzira bwo kubaho adasurutishwa aticwa kubera icyo yiyumvira kubera cyane kubera icyari uno munsi rero umuntu avuga ngo barundi bahunze ubwoba abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bashika ibihumbi bibiri hagati ya 2023 bamaze kwicwa abantu 800 bakanyuruzwa
ibyo biri mu
ibyo nuko boreka
biri mu raporo mwakoze gameta
abatazi neza ibyo ariko aramuha rero muri make umuntu akavuga ati reka hakora ingingo eka ibihugu biraba amasezerano byateye ko umukono hanyuma abarundi bari mu gihugu ni byiza cyane ko bifuza ko impunzi zotaha ariko ni byiza cyane gose yuko leta y'u Burundi ibanze igakuraho icyatumye izo mpunzi zibaho ku byerekeye rero amategeko ko mwarimu bimbajije ingingo ya 14 y'amasezerano mpuzamahungu arabizi agateka kazi na muntu ibyo bita declaration de respect iravuga yuko mu gihe umuntu ariko aratotezwa afise uburenganzira bwo kurondera ikindi gihugu ahungiramo mu 51 ishyirahamwe mpuzamahungu ntibarashizeho amasezerano mpuzamahungu aheza akagenga ibijyanye n'impunzi ibyerekana ingene impunzi aho yahungiye ingene yofatwa muri ayo masezerano Tanzania twavuze ko yateye ko igikumu 64 itariki 12 z'ukwa gatanu aravuga neza mu ngingo ya 33 ko kigira kikazibirizwa yuko igihugu cakirira impunzi gishobora kugisubiza inyuma bitabishaka ahantu umutekano wazo ushobora kubangamira mu 69 mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ryitwa icyo gihe barashyizeho amategeko adogenga ibihugu bya Afurika ku bijyanye n'impunzi mu ngingo ya 2 mu gace ka 3 naho ne baravuga yuko kigira kikabiririzwa yuko hagira igihugu cyangwa umuntu ariko arahunga cyangwa kimutegeka gusubira inyuma mu gihe mu mutima wiwe adatekana mu gace ka 4 k'iyo ngingo ya 2 bavuga yuko mu gihe hari igihugu cakirya impunzi kikabona yuko kidafise ubushobozi bwo kuzitunga gishobora gutanga icyo kibazo mu muryango w'ubumwe bwa Afurika kugira ngo ibindi bihugu bifashe ariko imvuga ati reka twakire bakeya cyangwa tubafashe mu bijyanye n'ubutu bwo kubatunga rero Tanzania tukagira tuti niza yoraba icyo ayo mategeko yasinye avuga cyo guca cyo amategeko avuga akaba ari byo bikurikiza no mu mategeko agenga ibihugu bya Afrika muri rusange bujyanye n'agateka kazi na muntu cyo bita charte africaine des droits de l'homme et des peuples ingingo ya 12 baravuga neza yuko impunzi yamaze kwakirwa mu gihugu ironka uburenganzira nk'uburenganzira buhabwa abandi banyamahanga bari muri icyo gihugu
ego hamagametre
impunzi birekuriwe kwidegembya ko n'ibikorwa by'iterambere bikora igatanga amakori nk'abandi ko mugakigira kikagirizwa yuko isubizwa mu gihugu yahunze
hanyuma ari nka hamwe naho ivyo niko biri mu mategeko ariko rimwe na rimwe amategeko hari uko hari gihe atagenda nkuko abantu bari bavyivujije mu gihe naho ico gihugu kivuze kiti uko tubibona twebwe turarungitse zino mpunzi iyo miryango ivyo bihugu biba birimo haba ico gihugu bahunze bavamo canke igihugu cabakiriye biraheza bikagenda gute nk'umwe bwa Afrika burashobora kuvuga guti iyi ngingo ni hagarare tufashe izi mpunzi tuzitwaye hariya na hariya canke
nico bituma amashirahamwe yo mu Burundi amashirahamwe yigenga yo mu Burundi yandikiye cyo wo bita rapporteur special ajeje gukurikirana ibibazo by'impunzi mu gihe hariho ingorane kanaka uwo mu rapporteur akoranye n'abatwara commission ya Union Africaine bakavugana n'ico gihugu inacho gituma kandi twateguwe ibaruwa kwandikira umukuru w'igihugu cha Tanzania n'ibyo bari tamaze kugenda nibaza ko rizogenda umwanya wari wose kugira ngo tumusabe yuko yubahiriza ayo mategeko Tanzania yateye ko umukono twebwe rero turibaza yuko na HCR muze hari abayandikiye na farandi matete twabandikiye turizeye neza ko HCR ikoranye n'ubumwe bwa Afrika igakorana na leta ya Tanzania ingorane zose zishobora kuba zirimo zishobora gutora umuti ariko ubuzima bw'impunzi bugakingirwa tuboneyeho n'akaryo ko guhumuriza izo mpunzi tubasaba yuko umuntu yotaha mu gihe we nyine yumva yuko mu mutima atekanwe mu gihe Tanzania izobona ko itabishoboye twiteze ko izokwandikira cyangwa ikamenyesha ubumwe bwa Afrika kabira ati fasha aba bantu mufashe ukundi ndabagenza ariko twiteze yuko Tanzania nk'igihugu gikurikiza amategeko mana muri Tanzania hari icyicaro cya sentare ya Afrika yo guseruko hari icyicaro cya sentare ya Afrika muri rusange hari icyicaro cy'umuryango wa Afrika yo guseruko muri mate Tanzania n'igihugu kugira ngo Afrika yose igishyiremo icyicaro by'izo nzego nikubera babonye yuko dushobora kujya imbere mu bintu by'agateka kazi na muntu mu kubahiriza agateka kazi
murakoze cyane rwose
ibyo byicaro byose niyo ushobora guca ikora ibintu bitandukanye n'amasezerano y'imini yateko igikumi urizeye yuko ibyo bitazoshikaho bishitse aho naho Tanzania izo mpunzi umwe n'undi ashobora gushengeza Tanzania mu gihe izo mpunzi zogira ingorane ikazoyigira kuri ingaruka
Juge America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri sanga yuno munsi hagaze ku kibazo kivugwa mu makambi atandukanye ari mu gihugu cha Tanzania yuko igihugu cha Tanzania cyo bakigomba gutahukisha ku nguvu impunzi z'abarundi zahungiye ngaho aho tukibutsa yuko mu bihugu vyakiri impunzi z'abarundi Tanzania ariyo arico gihugu cha mbere kirimo impunzi z'abarundi nyinshi turafise Aniseti ku murongo wa telefone Aniseti kaze ku Juge America
ego murakoze cyane
aho herereye ha muco duga kwijambo
mereye nga mu gihugu cya Tanzania mu ntara ya Arusha ndi mu makambi y'impunzi ariko nanjye naje mu Tanzania ntunze ariko nubwo ntari mu makambi y'impunzi mu makambi y'impunzi ndafite imiryango ama naje kuva kera hose nahoze mba mu makambi y'impunzi ariko ndaje ukuntu iki gihugu cya Tanzania cyahereye kera kidufata mu makambi y'impunzi ntabwo tuje kongera kuva mu makambi y'impunzi kubera nasanze haraba naragize nagira ibitotezwa rwose igihe naba mu ikambi y'impunzi ya Nduta bitamuhitamo mwirihunga yuko ntuwashishikara kuba mu makambi y'impunzi hanyuma kwicyo kuri iki kibazo kivuga yuko impunzi zohungurwa ni cyiza cyane hungura impunzi ni cyiza mugabo impunzi yose ihunga ifite icyo yahunze rero mu gihe ibona yuko icyo yahunze gitara iyo ntambamyahunze itarava mu nzira sivide yuko leta yata yicho gyogu ya hongi ye mo yoti fati ngingo yuko murungi kakungu kuko uliku alabi yoko yuko virajia abateke sivide yiki gyogu cha Tanzania waga yageza kutukizeza yuko menga tugu hindi mwundi kungubu aliku ahogo nukutahu kapazi mashaka wazi tahuka kukushaka kwazo aliku uliku alaba nini kwa zangwe gufatu wa mumakambi hizo mwundi yabone kaneza kwa aliku watahuka na kungubu lero zeni bazeo kwa mwiho hote ya chane mwuku bagenzanji wa shika yabani sigura kwa baruku duho kwa baruku hote ya warungi bagenzanji mwgeo warungi kamugigu chavo kungubu atapata kwa hao
urakoze chane gose anisenga warusha mi Tanzania kuzio mvilo vizawe ugiru musimiza na weo
ego namwe murakoze cyane
ego maitre du tufatiye kuri no majambo ya Anise ari muri Arusha hagirutse kibazo cy'umutekano mbega ko ari kibazo cyakomeje kuduga katari gake mu kiganiro ndemesha kuva kwa mbere gushika kwa gatano citwa iwanyu mu ntara hari amakuru atari make yazaturuka makamba avuga ko umutekano w'abarundi atakuwifasha ubuho vyifashe gute ivyo umutekano vyarateye imbere canke
ikibazo cy'umutekano mu makambi y'impunzi yo muri Tanzania ntikigeze gitera imbere muri ubu hari aho bumva ngo bafashe inkoho mu makambi y'impunzi n'urya serukira atwara intara ya Kigoma yabivuze hama hafatiwemwo abantu bakorera iperereza ry'u Burundi hama hafashwe imbonera kure zinjiye kudurumbanya bakitwa ngo barafashwe iminsi mi Kenya bagasigara bidegenzya ni nacyo gituma n'impunzi zifite n'ubwoba bwo guserura ingorane bafite aha rero tukibaza yuko kumbure no kubona ikambi batagishije kure cyane y'imipaka kuko byategekanywa n'amategeko mpuzamakungu bishobora kuba biri mu ngorane aha rero ukabona yuko hashtag ikwiye kuvugana bikomeye gose n'igihugu cya Tanzania kugira ngo umutekano wo mu makambi ukomezwe abarundi ntibagire ntibaze kumererwa nabi ntibagumane ubwoba bahunze ubwoba bwo kwicwa bari bafise mu Burundi bugatuma barondera aho bahungira ntibagume batinya no kwicirwa muri ayo makambi kuko nta kinini nyabo barabafashije umuntu rero yumvirije nka Eric ari mu ikambi ry'impunzi ngene yabidusiguriye numvise yuko hari ubwoba hari abatanguye ahubwo kugerageza kurondera ibindi bihugu bahungiramo ariko tukavuga tuti Tanzania ibishatwishijemo gushaka abo barundi boshobora kubaho batunganiwe abo bantu baza binjiza ibigwanisho baza gutera ubwoba abandi kandi iyo leta nyine ariyo bahunze bibaza yuko n'icyo ari kibazo gikomeye kiri mu bibazo twashikirije uwo mu rapporteur special kugira ngo avugane na leta ya Tanzania igerageze gukingira umutekano w'impunzi
murakoze cyane
kanya amahoro ataragaruka i Burundi
murakoze cyane maître
dushobore gusingira
ego Philbert ari kundi murongo wa telefone muraza kutwihanganira muri benshi mu fisi ico muvuga ariko umwanya ntuza kudukundira ko amatelefone yose tuyakira mugatugerageze twakire Philbert n'abandi baza gushoboka Philbert ikaze kujuga America
naye ndaba buwake cyane muri iyo bitoye naho muri
aho herereye hamuduge ku ijambo
aje ujyamba gaze muri kucuguru umwe n'abanyeza muri gitera
mu ntara ya Muyinga duga ku ijambo Philbert usongoye kuko akanya kari ko karatujana
ibicaro bijanye n'izo mpunzi zimwe zashaka kuma aho mengo zoba zimwe zafatwa nabi nkuko nabibonye ku mbuga ngo nabumenye mu bisanzwe umutekano biyagiriza ino mu Burundi kutahuka ntabwo ari amahoro ariyo ntabiri nkuko ibyabo byaracungerewe neza nagiye sindi mu bantu bari mu bya politiki cyane ariko umwaka umutaka tumeze neza ntaribi nko mu giteranyi yoyo nta kibazo na kimwe dufise nibahunguka aho bishoboteye
urakoze cyane Philbert kuri ako kamo kawe na wewe kugira umunsi mizangaho giteranyi mu ntara ya Muyinga Eko, metre, ico muvuze kuri amajambo ya Philbert Hama, muce mutubwira n'ikiriko kirakogwa ubu kugira ngo ibintu biba ivyera vyera bibivyiragura vyirabure hama izo mpunzi zimenye kazo zakaho.
Murakoze. Philbert yo yivugiye ata mahoro n'umusese kara mu Burundi, ariko mu Burundi hari kibazo kijanye na politiki, hari kibazo cuko leta itihanganira umuntu afite ibyiyumviro idasana ibyayo, hari ibibazo bijanye n'abantu b'imbonera kure bahawe ibigwanisho bakigira nk'abasirikare bakarara barakizura bagatoteza abantu bakiba bakica. Uno munsi mu Burundi umutekano bavuga guhera uno mwaka utangura hamaze kwicwa abantu bagera ku 180
mu byegeranyo byakozwe n'abandi
kubiraba nko mu mezi atatu ya mbere nko mu cegeranyo cari giteka bavuga ko hapfuye abantu 77 no munsi mu cegeranyo ca SOS Torture n'abantu bavuga ati naka wo ku mupfumbuyo yapfuye kubyagenze uku hapfuye mu gice cya kabiri no kuvuga deuxième semestre hapfuye abantu 91 murano mezi abiri hari abandi bantu biyongereye ko narabonye ingene gushika uno munsi umuntu wese akeneye
metre kubera ko umwanya uri kuratujana ukubera ku mwanya
bavuga ukuri nayo ku munwa nayo uruhendo impunzi zirafite abantu basize ku zasize ku misozi.
Muri make rero muri make hari ko harakogwa iki muri make
n'aba banyapolitike
ego muri make hari ko harakogwa iki kugira ngo ico kibazo c'impunzi z'abarundi bahungiye mu makambi atandukanye Nyarugusunduta n'ahandi Mutenderi gitoregwe umuti bidatevye ga metre.
Ico twebwe nko ku ruhande rwacu dushoboye ni ibintu ko turakora gutabaza mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni gutabaza hashtag gufata kijeje impunzi, gutabaza mu bumwe bwa Afrika, gutabaza gusaba umukuru w'igihugu cya Tanzania yuko yobikurikiranira hafi. Ariko urumva hari n'ibiganiro bitegekanijwe sinzi yuko bizotera bigatera imbere ubu kuko umuzi w'ikibazo cy'u Burundi uhagaze mu biganiro naho leta y'u Burundi itabishaka ibiganiro bidakumira bizotuma u Burundi busubira kuba igihugu kigendera ku mategeko, igihugu kitarangwa no kudahanwa no kudahana, ahubwo igihugu umuntu wese abaho yishyira akizana n'umurundi atatera bwoba.
Tugarutse kuri ivyo biganiro nyene murumva ko ari kizoshoboka ko bibandanya mu gihe igihugu kiriko kiravyakira kivugwamo izo ngorane ku mpunzi zivuga ko zahunze ibigiye kuganirwa muri ivyo biganiro gameta.
Ibyo biganiro twebwe nk'amashyirahamwe yigenga twararindiriye imyaka itatu, turaraba ibyo akarere ka Afurika y'Ubuseruko kariko karakora, turaraba amajambo yagiye ashikirizwa n'umuhuza mu kibazo c'abarundi, turihweza ingingo zagiye zirafatwa n'akarere ka Afurika y'Ubuseruko ntizikurikizwa ahubwo leta y'u Burundi ikafata nk'uko zitabaye. Niho mu makete twanditse mu minsi iheze twasabye yuko akarere ka Afurika y'Ubuseruko bishobotse kokoregwa mu ngata n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, ikaba uwo muryango ugafasha bishobotse akaba ari bubitunganya kubera turabona yuko harimo ibibazo bikomeye. Tanzania n'igihugu kibanyi iyo kigomba gufasha nk'uko cyafashije 1996 igihe cyafatira ibihano intwaro yari ihari icyo gihe kubera yanka kuganira, n'ubu icyo gihugu iyo kivuga kiti leta itagomba kuganira kugira ngo Burundi buronke amahoro ndayifatira ibihano, turazi neza yuko Tanzania ishaka.
Maitre Dieudonne Bashira ahishize mu munota umwe gusa
Tanzania ibiganiro byo kuyitunganya biriko biragorana, ariko twebwe tuzokurikiraho ibyo biganiro biri zotwara ijambo ry'amahoro ryihumure kugira ngo abarundi basubire kuba abarundi.
Maitre Dieudonne Bashahishize mu masogonda makenya akajambo kanyuma ku mpande zose leta ya Tanzania, leta y'u Burundi n'impunzi zahungiye mu ikambi zitandukanye za Tanzania.
Murakoze cyane.
Akajambo
gato nubwira impunzi nuko yotekana hanyuma umuntu agataha ari uko yumva patekaniwe, babarongoye babaserukire muri za hashtag babibaze, ntihagire umuntu yemera gutwagwa ku macumiro nk'inama. cyo ni cyambere bituvuze ko bagarariza ko dusabye ko badusaba mu mahoro n'umutekano. Kuri leta ya Tanzania turabasaba yuko bubahiriza amategeko mpuzamakungu bateye ko umukono bareke impunzi z'abarundi zibeho neza. Leta y'Uburundi nayo ikeneye ko impunzi zitahuka.
Murakoze Maître Dieudonné Bashirahishize, tukibutsa ko muramutswa Urunani Kavibe rurikemwe amashingwa manza biyemeje kuburanira Abarundi bakorewe ibyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Twariko turaganira ku bibazo bitandukanye biri mu makambi ari muri Tanzania yahungiyemo Abarundi. Naridiane Nahazwe yakoze Laura Twagirayezu na Innocent Kimenyi begeranije amajwi hamwe na Ingenieur Justin badufashije muhinga bw'ivyuma. Mandanye muranirwa mu banyi no mu vyanyu.
Do shimiri mugenzi wacu Diane Nazwi.